dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'umunsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye
Nchuti wa kunzi bila adiwishu uja Amerika, tulabara mokeje, tukungira tuwa hanikaze, muri kikigani ilo. Uyumusi, dusangire jambo, mugere kinyigisho, mumashuri mato mato na yesu mboye, mugea heze igie gito, unga kawishure, wibihumbibili na mirongibili na gatatu, ushiru unga kawishure, wibihumbibili na mirongibili na kane, utangu ya mugigo chose chuburundi. Kuri mikro, muri kumwe na pie klavye nyonghuru.
Dusangire jambo.
Dusangire jambo.
Dusangire jambo.
Umwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 ugitangura mu kwezi kw'icyenda ubushikiranganje by'indero bwarasiguye ko byiteguye bikwiye kugira ngo amashuri atangure neza atagatosi ndetse umwaka uzogende neza naho biruko abajejwe indero ntibirengagije ko no guhacibonekeza ikibazo gikomeye cy'abana baheba amashuri umwaka utarahera n'umwitwarariko ukiraje shinga ubwo bushikiranganje ndetse bwemeza ko bwagihagurukiye kugira ngo uyu mwaka abaheba amashuri bazobe bake mu mwaka w'ishuri weze ubwo bushikiranganje bwerekana ibiharuro bivuga ko abana bahebye amashuri barenga 250,000 mu mwaka w'imbere y'uyo hari hayebye abanyeshuri hafi 200,000 kugira ngo duce hirya no hino icyo kibazo n'umuti cyo vugutirwa turaja gusangira ijambo n'abatari bake harimo abahinga abavyeyi abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Bubanza bemeza ko inzara ari yo nkweze y'amarere igituma abana baheba amashure muri iyo ntara hahebye abanyeshuri barenga 200,000 mu mwaka uheze mu bavyeyi baganiriye n'ijwi ry'Amerika harabari bakiriko bararondera ibikoresho by'ishuri bataranabikwiza n'ahameza abiri aheze umwaka w'ishuri utanguye bavuga ko ubukene bw'ibikoresho buzotuma harabaheba amashuri
Mujena mera nse na busa mera ngine kubatana ku ishuri kandi nashaka ko bikako bera umwe tubuye mu gatanda cyonda giye mu aka
atabwo wazihutira kutwara abana baba kwa ku mashuri abeshi batubwiye yuko amakayadimbye ngo bagiye guheba arabusanga bamwe bavuka mu miryango ikenye ikifise kandi hamwe amukabona afite nk'abana benshi bo gusomesha
abona naho biga nta kazi baronka umwaka w'ishuri urabona ko ibikoresho nyene bizimbwe ikoresho naguze bikeye ibindi ntibirakwiye kubera ibiciro byaduze
simbwa nene n'abagire neza bampa kanoti nzobagura niba cyandatu bariga kandi ndabashije uko nyene amarezi bisa makai simbise buryo bwo kuyaronka ariko nambaza ngo uzihangana sinarihanganye kuva urumva kuba nabakuye mu ya mbere umwe agira heze mu wacumi umwe agira ati mu wacumi na kabiri ubundi yiga mu windwi ubundi mu ya gatandatu
oya ni kibazo kinini kwene yandi cyafise abana batatu mugo higa umwe mugo ndabona ko afise nk'abana batanu batatu biga ni kibazo n'ukuri nuko umuntu yobyara bashobora kureba oya naho batatu basi
naho nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushitsamwe bakase bakukubera inzara balara ubusa
nubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi mu twese tumerewe nabi kurya nabi abana b'ishuri barataye amashuri kuvuga abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi
inzombo zo guheba amashuri zirashimangirwa n'urunani rwishinze guharanira ko abana bose bashigwa mu ishuri kandi bakiga neza witwa bafashe bige Samantha Jean arangoye urunani yaraganiriye n'ijwi ry'Amerika ubwo runani ruherutse mbere gukora amatohoza kuri icyo kibazo aratubwira ibyavuyemo n'imvo nyamukuru ituma abana baheba amashuri
ubwa mbere ho murazi ko mu Burundi hafashwe ingingo y'uko abana biga amashuri y'intango ku buntu haranashigwaho n'amashuri ishingiro aho umwaka amashuri y'intango yavuye ku myaka 6 aja ku myaka 9 byaciye bituma igitigiri cy'abana batangura ishuri kiraba umurengera ariko rero uko hinjira abana benshi mu mashuri niko n'abaheba baba benshi imvo ya mbere ifatiye ku bukene na niyo mvo nyamukuru ubukene buri mu miryango ubukene buri mu gihugu hariho n'indi mvo ya kabiri ifatiye cyane cyane kunda z'inshushu ivyo rero bigaca bituma habaho n'abana bataragera bacaza kurongorwa murumva yuko yari mu ishuri aratwaye baramutwaje inda aciyeje kurongorwa hatari bwagere hariho n'iyindi mvo aho usanga abanyeshuri kubera n'abahejeje amashuri ubona atakazi bafise abanyeshuri nabo bakiri ko bariga bakabona yuko umenga nta kazoza la motivation yo kwiga ikaba nkeya mbere hariho n'iyindi mvo aho usanga cyane cyane nk'ari amashuri aho bagaburira abana ku mashuri le cantine scolaire iyo ibyo kujya bibaye nk'ibite babikabura abana bacha baheba imbere hariho n'iyindi mvo usanga kurandirwa mu ishuri les échecs scolaires cyanke naho gasanga hariho abana benshi mu kirasi le surpeuplement des élèves en classe aho no vuga nko mwaka wa mbere cyangwa mu wa kabiri aho ushobora gusanga mu ntango y'umwaka amashuri atanguye hariho nk'abana barenga ijana ijana mirongo ibiri cyangwa ijana mirongo itanu mu kirasi mbere ugaca usanga bicara nabi biga nabi rero umwana rero ariho yari agitangura ishuri imuhira yahora yicara neza agaza ku ishuri agasanga yicara nabi arashobora no guca heba
umwigisha akaba n'umwe mu nararibonye z'abagize amasendika y'abigisha erari n'ibizi arafise izindi nsiguro zituma abana baheba amashuri
ishuri itabaye inyishu y'ibibazo abanyeshuri bafise by'indero aho umunyeshuri aca bihigwa agataha hamwe amagara yamunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi cyangwa bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana hahera iminsi akaba yagoye amaso urumva rero mu gihe ishuri itaringaniye mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise ibyankenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ibyigwa aronke indero yongerero nk'inyigisho aho umwana ntetse ngo bandanye kwiga cahewe urumva umutekano we nawe nyine niba wubahirijwe aho mva hacajemo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baje kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini arere kwiga kure araruha arashobora kuhahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twamatwumva abana bafashe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheza bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga batwaye mu gushurashura nyine umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ibyiyumviro n'imigenzo igira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri aca atora icyoroshye aca aheba iyo shuri hariho abava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashyira isoni bakarengera indero ibyo rero byose biri mu bibuza abana kwiga
urunani bafashe bige bwemeza ko ingaruka zo guheba amashuri zibangamira urwaruka imiryango igihugu ndetse n'isi yose muri rusange
twumva nk'akarero nko ku bana barabura icyo bakora ugaca usanga rero hatanguye kuboneka indyane hagati y'abavukana kuko urumva umwana yagarukiye nko mu w'indwi mu munani kugira ngo amenye abone yuko ari nk'umunyagihugu atigize yiga bikamugora naneho ruca usanga rero batanguye kunywa ibiyayuramutwe ejo bikaba ari ingorane kuri uyu mwana mbere no ku muryango ugasanga abo bana babaye nk'abasuma babaye ntibagira icyo batinya ku gihugu naho nyine hari ingaruka mbi kuko igihugu kiba kiri ko kirahomba murazi yuko kazoza gafatira kugwaruka ni bo Burundi bw'ejo abo rero bahebye amashuri barashobora guteza n'umutekano muke ku gihugu mbere ugasanga n'abagizi ba nabi barabikoze ko kugira ngo baje nko kuba nk'ababafasha haba gutera igihugu cyangwa baba baronse nk'igikorwa
ikibazo cy'inzara nico leta yifuza gutorera inyishu biciye mu kugaburira abana ku ishure bigakogwa ku mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri bareke guheba ishure kubera inzara yamara impinga iracari ndende kuko kubana barenga miliyoni zibiri leta yaharuye ko bugaburirwa mu gihugu cyose ku mashuri nshingiro abashika ibihumbi amajana atandatu bonyene nibo bagaburirwa gushika ubu mu ntara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe arongoye uwo mugambi wo kugaburira abana mu mashuri aheruka gutera kamo abafasha Burundi na leta kwitaho icyo gisata ndetse yakongerezwa n'uburyo bushigwamo. Angeline Ndayishimiye yabicikiririje mu kabezi mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya Bujumbura aho yari yagiye kwirabiraho uwo mugambi ugeze imbere y'uko uyu mwaka w'ishuri utangura.
Twagomba kubamenyesha ko nkuko twama tuvuga ko icyifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko ata mwana n'ikinono kira. Noneho icyo cyifuzo tugisangiye n'urunani ku isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure, aho icyifuzo cyabo ari uko gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abana bose baba bafungurirwa. Nico gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri icyo cyifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure. Kandi murazi ko mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Uwo mugambi uraraba twese Abarundi ababyeyi. Uwo mugambi twese twawushyira mu ntoki ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka. Abana n'abiwacu, abana n'abigihugu, umubyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ni ariko arahara mu Uganda ntibacure. Ese byohimbara umubyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko urya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure ndetse n'urya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose. Urwo rukundo nirwo ruzodushitsa ku ihangiro ndetse no ku cyifuzo cyacu cy'uko abana bose bofungurirwa ku mashure.
Yamara umuhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi arafise wundi muti wo vugutirwa icyo kibazo cyo guheba amashuri ku bana bakiri bato ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kugira igitigiri cy'abana baheba amashuri kigabanuke n'uko ubukene bwugabanuka mu miryango, amahoro n'umutekano bigasagara mu Burundi, ubutunzi mu miryango bukisunura, ivyo navyo vyoca mu vya politiki. Kugira abafasha Burundi basubire gufasha Burundi, iterambere rirangwe mu Burundi no mu miryango. Ubwa kabiri no guhimiriza no kwigisha abavyeyi mu Gifaransa no kuvuga sensibilisation kw'abana bose bo kwiga ku neza y'imiryango no Burundi, indongozi zigahindura imvugo. Ikindi cokogwa nuko leta yotanga uburyo bukwiye kugira umwana wese aronke uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho byose byankenerwa. Amahera yibwa n'indongozi zimwe zimwe agasubizwa muri leta bakayakoresha mu gisata cy'indero. Ibidandazwa bya lux, imiduga, inzoga zikomeye, itabi, amatike y'indege, amateleviziyo, amatelefone n'ibindi leta igashira ko taxe ntoyi, amahera yegeranijwe agafasha mu kugwanya iki kibazo cy'abana baheba amashuri ku bwinshi mukabaronsa ibikoresho bikwiye hamwe no kubafungurira muri za kantine scolaire mu kurindira ko ababyeyi baronka uburyo bwisununuye kugira bafashe bafate abana babo mu minwe. Ikindi cyokorwa n'uguhana bimwe biboneka uwo wese ateye inda umwana w'umwigeme w'umunyeshuri.
Icyo bikoze mu gutanguza umwaka w'ishure umushikiranganje w'indero François Habyarimana yavuze ko ikibazo cyihutiwe cyane ari cyerekeye intebe n'ibitabo kongereza ibirasi no kongereza bigisha kuri we ni kimwe mu bizotorera inyesho ibibazo bihanze igisata c'indero gusa ubushikiranganje bw'indero buremeza ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abana baheba amashure umushikiranganje François Habyarimana ati ico kibazo kidatorewe umuti vuba abaheba amashure bazohava bangana n'igice c'ababandanya ishure kuri we umugambi wo kugaburira abana ku mashure woshirwamo inguvu kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ari umwe mu miti irama
hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi kumvisha abenegihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe kizarura kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda nibacuri hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo icyo gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza
Raporo y'igisata cya leta gitororokanye ibiharuro ISEBU yerekana ko mu myaka ibiri iheze intara za Kirundo Muyinga Makamba Rugigi Kayanza Rutana Ngozi Bubanza na Cibitoke arizo zirimo abana benshi baheba amashuri icyo gisata cya leta cyerekana ko izo ntara arizo zirimo imiryango myinshi idafungura neza Naho biruko izo ntara zirasangiye umwihariko ko nka zose zihana urubibe bw'u Burundi n'ibindi bihugu ivyo bigatuma abana baheba amashure ku bwinshi bakaja guca ingero muri ivyo bihugu nka Tanzania na Congo nk'uko ababyeyi n'abahinga mu byerekeye indero babivuga Samanda Jean arangoye uburunani bafashe bige
murabona yuko dufatiye nko kuri iki cy'ubukene navuze yuko ari imvo nyamukuru aha mu matoza twagize cyane cyane mu ntara zihana imbibe na nibindi bihugu nka Tanzania hano vuga nka za Muyinga za Makamba uca usanga mbere abana bahevye ishuri bakaja kurondera ubuzima muri ivyo bihugu muri Tanzania haba gutera umuceri uzorabe naha mu kiyaga cimbo batera imiceri hageze mu gutera imiceri abana baca baheba bakaja gutera imiceri kuko bakura ya mahera cyangwa izi ntara bimbamwo ubutare nkiza habu anovuga za Muyinga za Cibitoke abana benshi baraye amashuri kugira ngo bace baza kwironderera amahera mbere hari n'era bakubwira ngo benshi baravuga ngo ikarayi niki bya bakoresha mu kurondera inza habu kugisumba ikaramu umva nk'iyo mvugo ni imvugo ibabaje cyane
yamara muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza liberane bashira kandi agira ko agira n'icavuze ku byerekeye akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi
ubwa mbere nukuramura abarimu banonosoye ibyo kwigisha kandi bakabigisha mu myaka ikwiye itari munsi yine kubahejeje amashure yisumbuye ubwa kabiri kugabanya igitigiri cy'abana mu mashure murazi neza ko abana hamwe usanga abana barenga ijana majana abiri notanga akarorero ko u Burundi bwo kwiha ihangiro ry'uko ishuri ryose ritorenza abana 30 ubwa gatatu no guha uburyo bukwiye abarimu ibitabo n'ibindi bikoresho hamwe n'umushahara w'iteka ubwa kane guhindura runtu rwaruka kurutegura kuzoba abarundi bafise ico bubaha bakunda igihugu ubwa nyuma kurandurana n'imizi kujana abana mu vya politiki bibasamaza bibacamwe imigwi
aha umushikiranganje w'indero wewe asigura ko ahubwo urugero rw'akanovera k'indero rwateye imbere agahera kwisuzuma bumenyi ryabaye muri Afrika
nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 vyo musi ya Sahara bivuguru rimi rw'Igifaransa evaluation pasek yarerekanye uko mu Burundi ariho dufise abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro inama ari inama naherukamwo barakoze baratweretse resultat barerekanye ico gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe byagaragaye rero yuko ico gihe twebwe turaze nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera
kugira ngo uyu mwaka w'ishuri watanguye abanyeshuri ntibazohebe ishuri ari benshi nakanovera ngo gatituke urunani bafashe biyige rurafise intererano nk'uko Samanda Jean arurongoye avyiganira ijwi rya Amerika.
Ibyo kugwa sibike abavyeyi rero bategereza gukora ibyo bashoboye kugira ngo umwana agume ku ishuri n'icyo gituma ku kibazo cy'ubukene leta itegereza gufasha mu kugwanya ubukene. Hano utanga nk'akarorero abantu bateza kwijukira amakoperative kugira ngo bashobore kugwanya ubukene. Ikindi cyo kugwa nuko murazi yuko umwana ari ku ishuri abari mu maboko y'umwigisha ariko ataje ategera abavyeyi nabo bateza kubakurikirana kugira ngo barabe yuko muhira koko umwana yiga arabe amakaye yiwe. Ikindi cyo kugwa nuko hoshirwaho nk'itegeko rihimiriza bitekanya imyaka y'abana bategereza kuba bari ku ishuri hama umwana atagiye ku ishuri abavyeyi biwe bakamenya yuko bazohanwa. Ikindi cyo kogwa nuko murabona yuko nk'abana bahevye ishuri baca baja kuba baboyi baca baja kuba bayaya amategeko mpuzamakungu mu by'akazi arahana gukoresha abana. Niyo zari kona leta yacu itegereza gufata iyo ngingo kugira ngo abo bana bose ko bategerezwa kubasubiza ku ishuri. Iyindi ngingo yofatwa twarabonye yuko kugaburira abana ku ishuri aho babagaburira abana guheba ishuri biragabanuka. Turazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi yogerageza rero kuvugana n'abagira neza kugira ngo tubandanye umugambi amashuri yose ashobore gushikirwa. Ikindi cyokogwa no guhanura no guhimiriza abajeje intwaro cyane cyane kuva nk'abatwara imitumba cyangwa amazone kuko bajya abana bose baheba ishuri barafise umutumba babako. Abo rero barongoye intwaro ku mitumba amashengero amashirahamwe mbese twese tukaja hamwe kugira ngo tuze turagira rusansuma rw'abana bahevye amashuri ku mutumba ku mutumba hama dusanze ari umwana afise ingorane abavyeyi bafise ingorane kubera ubukene erega ku mutumba abantu barashobora kwiyungunganya mbere n'uyo mwana bakamufasha kuko murazi ko mu Kirundi bavuga ngo umwana si uw'umwe umwana ni uw'igihugu. Rero ku mutumba bashobora kwiyungungana barashobora kwigisha abo bana bari bahevye ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Ugasanga abo baba twajije izo nda ntibahanwa kandi hariho itegeko rihana koko rihasha abatwajije inda abana.
Uwo muti ibubanza baramaze gutangura kuwushira mu ngiro nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro n'indero ku rwego rw'intara.
Hano mu ntara iwacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umubyeyi afise abana bane batanu aciye ahitamo guhe gukurayo batatu canke babiri kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero tutadusanga batangura gufata ibiyayuramutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona. Ibyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango. Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda uwo munyeshuri ishuri agafatwa ukamushengeza mu butungane kugira neje cyangwa yeje ntasubiye ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishuri uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishuri yatumye ko umubyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahe bishure
abahinga batandukanye hamwe n'abavyeyi bahamagarira bagira neza gufasha abana bantu nikora kuronka amakaye n'utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo ntikibe ubwitwazo bwo guheba amashure ikindi kuri uyu mwaka w'ishuri watanguye umwe mu nararibonye mu banyamasendika y'abigisha yarari n'ibizi ahamagarira abafise uruhara muri ico gisata bose gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ishuri ribe umwitwarariko w'abana abavyeyi n'abigisha kugira ivyo bitigire by'abana baheba amashure bizagabanuke cane
ubushikiranganje naho bwo bwa ndatanze itegeko ku mbuzo abana guheba ishuri haraho bibanza bigaca muri ico kiganiro cyo muri komite shingwa shuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba icyo abantu abavyeyi n'abanyagihugu baba mu hafi y'ishuri icyo bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri icyo ni cyambere cya kabiri naco ari abavyeyi baraba ibyo byose akagira ati nta n'ingufu zo gushyiramo agakura umwana mu ishuri bamwe babyara abana benshi cyane agahamagara umwana ngo ngufashe na karere nta mashuri y'abakobwa yimugeza muri atisiyari ubushikiranganji rero kugira ngo bifashe nabo bwaravuze ngo barapfutse ku ishuri ko abana biga ku buntu n'ahatari byo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ibyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari ibishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hosohoka itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 16 ategerezwa kuba ari mu ishuri ni ukuvuga hamwe aheza ishuri shingiro byosohoka bwa tegeko umubyeyi wese abujije umwana kujya ku ishuri agafatwa nk'uburenze itegeko komite nshingwashuri n'abajya abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomini no ku misozi urabona ko umenya ntacyo bariko barakorera indero y'abana bakabijamo kugira ngo nk'umubyeyi abona ko umwana we ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izindi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izindi baheze babivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa biyita le comité ami des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite nshingwashuri hajya komite nshingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategereza kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu yitura
dusangire ijambo
Njuti banywanyi biradu bijuje muri Amerika nikura ko kama duce dusozerera ko kino kiganiro dusangira ijambo turabashimiye tubifuriza kuroranirwa naho ubutaha tubibutse ko kuri micro mwari kumwe na Pierre Claver Niyonkuru
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi namwe njuti mwatwumvise aho muri hose nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo
Radio Ijambo Amerika Yabaye Isubizo Cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye Isubizo Cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu Yabaye Isubizo Cyacu
batanze jambo abarundi turi ruhusa mugushye.